Nzamba
Nzambira Samirana
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Niriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwe kaze makuru yacu yo kuri wa kane igenekezo rya mbere ruheshe umwaka 2023 naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abemajeje intwaro hamwe no rwaruka bw'imbona kureba ratungura utoki kubari bari kwisonga ry'ubisha bwakoze mu kwezi kwa rusama abantu 19 bishwe nayo 14 barafungwa bidakurikije amategeko nkuko twakubisanga mu cegeranyo cishiramwe akate Burundi cyo muri kuno kwezi guheze myaka 33 iraheze habaye intsinzi ya demokrasi mu Burundi Leon Sengenda Kumana sanza ari umundongozi za mugambwe sawanya Prodeu amagara abarongoye intwaro gushinga politiki ifatiye ku kwihanganira ku migambwe nkuko byagaragariye kuwa mbere ruheshi umwaka wa 1993 amakungu nayo arahimbaza umunsi wari umubyeyi umunsi ukaba ushitse mu gihe uruhara rw'ababyeyi rutakigaragara cyane mu guhindero abo bibarutse bishikizwa na Marie Louise Wayichako mwana makuru aza kwikurikirana amakuru saya gusa mu kanya idonidori yagize
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kuwa mwiriwe ano makuru tuhere mu gisata cy'agateka kazina muntu abantu 19 barishwe babiri baranyuruzwa 14 barafungwa hadakurikijwe amategeko n'abagera ku 10 nabo barahohoterwa ubuzima ibyo biri mu cegeranyo cishiramwe akate Burundi cyo muri rusama ku bijyanye n'agateka kazina muntu mu Burundi bamwe mu bajeje intwaro bafadikanije n'abajeje umutekano n'ugaruka kw'imbona kure bakabaza kwisonga muri ubwo bubisha kurikira Anita Gateretse ajeje gukurikirana ibikorwa by'ishiramwe akate Burundi
abantu bishwe biboneka ko habari mu ruhara rw'abantu bari mu nzego baca cyane cyane kumbonera kure canke bigakorwa n'abapolisi bikibonekeza yuko abo bantu ivyo vyaha bikorwa nabo bantu bidaheza ngo bihanwe kuko niyo amatohoza atanguye naheza ngo aherahere hisunzwe amateka kugira ngo bahanwe ikindi goma cibonekeza n'ibiziga bitogwa aho bihutira kubihamba imiryango yabo itamenyesheje kandi atamatohoza abereye ahuye n'amategeko yakozwe iryo akaba ihonyangwa rikomeye rikabije ryataye akazi na muntu ikaba no guhonyanga amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu akatubundira sabe nuko ho kubahiriza umutekano ku barundi bose atankunzi ivyaha bikozwe bigahanwa hisunzwe amategeko akatubundira saba leta y'u Burundi kwikora ibikenewe byose kugira ngo ukutihanganirana muri politike kwikora subira kuza ku murindi munini kugabanuka kukanahera kugira ngo hubahirizwe uburenganzira bw'abarundi bose akatubundira saba yuko kuvyaha vyakozwe muri province Bururi byategezwe gukurikirwa n'imanza zikibiriraho ko imanza uko ziko ziraba zikogwa mu mucyo mu kubaheza amategeko kugira ngo ababikoze bashengegwe haba amatohoza yimbitse bishobora gutuma icyo cyaha tutasobora kukibona habi Bururi n'ahandi abanyagihugu b'i Bururi bagafashanya n'inzego mu kwirindira umutekano turasaba ko ku baruntu bakora ibyaha byo guhagarika abantu bidahuye n'amategeko guhohotera bahanwa hisunzwe amategeko hama abafashwe hagakurikiza imanza zikurikije amategeko binakenewe bakarekurwa kuko kenshi tubona ko bari mu karenganyo
amakuru twabateguriye arabandanya abarundi bategerezwa gukingira byanka byakunda intwaro ya demokrasi ishingiye ku kwihanganiranira ibyo bishyizwa na Leon Sengenda Kumana icegera curongo uyu mugambwe sawanya Prodeu imugiye kuno munsi ugenekezo rya mbere ruheshi hayimbazwa imyaka 30 habaye intsinzi ya demokrasi aho migambwe itari mike yahiganywe yidegembya mugambwe Prodeu akaba ari we watsindiye ayo matora Leon Sengenda Kumana hamagariye abarongo intwaro gufatira ko akarore ku byabaye kugenekezo rya mbere ruheshi mwaka w'1993 bagashinga politiki ishimikiye kukwihanganirana na imigambwe yose igakora yidegembye hadakoreshejwe iterabwoba nimumwumviriza
muri icyo gihe ni ikintu byari byoroshye ariko igihambaye nuko imigambwe yose yari yemewe n'amategeko mu Burundi yagiye mu matora yagiye mu mahiganwa hari yagiye yashyize ingufu hamwe hari n'indi yagiye yonyine ariko igihambaye nuko yose yagiye mu mahiganwa yagiye mu matora maze ibivuyemo birashyikirizwa abarundi n'amakuru twari twizeye rero ko kuva icyo gihe intwari ya demokarasi igiye gutsimbatara imigambwe igakomera amashyirahamwe yigenga agakomera amaradiyo ibimenyeshamakuru bigakomera amatora akamategurwa neza agatunganywa neza kuko twari tumaze akarorero gutyo abanyagihugu bagatekana bakaba batekanye bateye imbere bishyira bakizana mu gihugu cyabibarutse ariko siko byagenze turaje uko ibintu byifashe uno munsi haraheze imyaka itari mike kuva mu mwaka w'2010 ibyo tubona bihumuriza kujyanye n'ingwa ya demokarasi kuko umugambwe CNDD-FDD ugenda mu matora wonyine kubera iterabwoba y'amatora yegereje kubera ukutihanganirana y'amatora yegereje abantu baratega ubwoba abantu barakumirwa abantu barapfungwa abantu barangazwa hari n'abicwa usanga rero kubera ubwoba buri mu gihugu umunyagihugu mu migambwe bitumye uwo mugambwe ugenda mu mahiganwa wonyine nicyo gituma tuvuga tuti inkingi za demokarasi ziriko zirasinduka ibimenyetso bya demokarasi biriko birazimangana twari twiteze ko intwaro ya demokarasi izo imaze gutera intambwe ikomeye narijya mugambo uri ku butegetsi wari wafashe ibigwanisho uvuga yuko ugiye kugwanira umuzo n'itsimbatazwa ry'intwaro ya demokarasi mu Burundi kubera izo mpamvu rero dusabye dushimitse abarundi bose bo mu bwoko bwose kubira hasi rimwe tukabandanya duharanira itsimbatazwa ry'intwaro ya demokarasi muri iki gihugu cy'u Burundi
ano makuru tuyabaneze mu manuko bw'igihugu ingingo herutse gufatwa na buramatari w'intara ya Makamba yo gufata mu kwezi kw'icyenda amatongo yose atacu akoregwamwo ihonyanga amategeko agenga agateka benibwizwa shingiro ry'u Burundi isigwa n'umushinga manza Dieudonné Bashira yishize aho yibutsa ko mibwizwa shingiro leta ataburenganzira na bumwe ifise bwo kunyaga itongo ry'umunyagihugu itamuhaye umuzibukiro ni mu gihe ico kibanza kiba kigomba kurangurirwamwo umugambi ngira kamaro ku gihugu tumwumvirize
u Burundi bwarateye umukono wo ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka kazi na muntu mu bijanye n'agateka kazi na muntu roho hariho uburenganzira mu bijanye n'ubuzima bwiwe mugabo no mu bijanye no mu byo atunze nico gituma nk'ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi isigura neza yuko ata muntu ashobora kunyagwa utwiwe aha baranavuga mbere itongo babasigura yuko kugira ngo umuntu anyagwe itongo ryiwe yacanke ajyakwe bisaba ko hari urubanza rwaburanywe mu masentare rukaba nk'abanduka muri icyo gihe leta mu gushyira mu ngiro urwo rubanza rutakigira iyungururizo uwo muntu arakwa iryo tongo canke naho leta ikaba yari ifise umugambi w'inyungu rusange ikeneye gukorera muri iryo tongo muri icyo gihe naho bisaba yuko kugira ngo leta ishobore gushyira iryo tongo ibanza kumuha umuzibukiro ibanza gusigura bwa mbere ngene ari inyungu rusange zigire zikoregwa aho hantu hanyuma ikamuha umuzibukiro mu gihe uwo muzibukiro uwo muntu atawemeye kuko leta ntishobora gushyikira iryo tongo uwo muzibukiro batawumvikanye ko mu gihe atana wemeye arashobora no kwitura sentare sentare akaba ari izoheza igashikiriza ingingo ibereye kugira ngo umuntu akingike aha rero umuntu yonamenyesha ko bene izi ngingo ari ingingo zihambaye n'abaza gushyira imitahe mu gihugu baraba kugira bazaneho umutahe nta mutegetsi urashobora kuvyuka uno munsi ngo avuge ngo ejo ngo ahantu zobona ngo ngo hadakoreye ngo zoheza ndahanyage ndega ko nko mubijanye n'ubuhinga bw'indimo bavuga ko no munsi wari nyigice ari byiza ku kindukire ku kazokirima mu mwaka w'undi kugira ngo habone kumwimbu uwo mutware azoheza wenyene n'amaso yiwe avuga ngo itongo sanze umwaka ritari mwenda rifashe urumva ibya bintu by'agahotoro bishobora kuzana karambaraye mu gihe abategetsi boja barota ibintu bakazinduka babishyira ku mpapuro
yari iryo done bashyiraho ishize tumira amateke tubandanya n'ano makuru
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
kuri wakane genekezo rya mbere ruheshe umwaka wa 2023 isi yose irahimbaza umunsi wahariwe umubyeyi umuhari inamahoro uri kemwe abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano uri busa ko mu Burundi umunsi ushitse mu gihe ababyeyi batacitaho bikwindero y'abana bavyaye kuga mariri wize baricako arongoye muhari imiryango y'ubungu irangwamwo amatata avuye kumvu nyinshi ingaruka mbinzi kacazija kubana nayo kazoza kabo kakabangamirwa kurikira mariri wize baricako
ibanga ry'abavyeyi nibanga rikomeye cyane atawufata iminenego bajejwe kurera kurongora gukingira no gufasha abo bibarutse gukura neza no gushika mu bigero nibanga rikomeye n'ukuri iwacu mu Burundi turavye igihe igihugu kimazemwo iminsi tukabifatanya n'ibi bihe tugezemwo turabona ko ibanga ry'abavyeyi rigeramiwe mu gihe ababyeyi barinda kubaka urugo rutekanye rutunganye ruhumuriza rukanezereza abana usanga abana benshi basigaye barezwe n'umubyeyi umwe uwundi yarataye urugo canke yarazimiye canke yaritabye imana mu buryo budahumurije canke naho rukabura urugo rurangwa n'indyane n'induru abana ntibagira amahoro canke rikabura urugo umuvyeyi umwe urashobora gusanga umukobwa yatewe inda hanyuma wayimuteye ntiyemere umwana canke abana ibyo byose nibibaho kandi ibyo bintu byose n'ukuri ntibifasha mu ndero y'abana naho rero ibirera abana muri ibi bihe ku isi yose ari byinshi hari inyigisho tumaze iminsi tubona bigisha urwaruka rw'abakiri bato cyane cyane mu muhari CNDD FDD bakabigisha gusubiramo kuririmba no kuvuga no gutamba amajambo y'urwanko n'inzigo ukumva baririmba ukabona batamba umenga baranezerewe wegera ukumviriza ugasanga bariko baririmba ngo bya bindi nyene batazibagira ngo byo 72 n'ibindi biragoye kwigisha abana bangana gutyo bataranamenya gutandukanya icatsi n'ururo ukabigisha inzampo ukabigisha amajambo benaye uko kuntu ni kintu cyukuyovya abana bakiri bato kandi ni kintu n'ukuri cy'ubugizi bwa nabi kuko bituma abana b'u Burundi batinzira umuryango kahombera igihugu kikahombera ugasanga by'ukuri kazoza kabo ntakubo niyo kaja
Dusozera no makuru muyavugwa mu gisata c'impunzi barasaba kuronswa impapuro z'uhungira kugira ngo baje kugurisha utwa basize mu byaro abo ari impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Malawi zakuwe mu ntara zitandukanye z'ico gihugu zijano mu ikambi impunzi ya Zareka mu gihugu ca Malawi nyuma yo gufungirwa mu busho butandukanye muri ico gihugu bavuye baje abantu mu ihoro rikuru imahura bahava mu nyuma bajana mu ikambi ya Zareka aho hari bamwe barara hanze kuko bataronse aba bahindaro gushikungo ntibaronse impapuro z'ubuhungiro zotuma barekurirwa kuja kugurisha amatongo yabo basize mu ntara
ariko barakura abantu impunzi bari mu byaro kwishakira ubuzima batangira baha ku munsi wa kabiri mu ijoro cyatujyana mu gasho abenshi babajyanye mu gasho natwe turimo ubwo bose badushyizemo n'ubushanyana bwari bwegereye dukorera mu madisitirigiti maze tuvana mu madisitirigiti batujyanye mu ibohero rikuru abita n'imbari mahura kubera ko maze kuva batubwira yuko dushyitse ikan barabata bade impapuro zo gusubira batugurishe ibyatama no kuvuga baciye badushyikira mu nkambi bagashyira mu kibuga abenshi imiryango baragiyemo barabacumbikira batabafite nabo bagumye kukibuga kisanura tegele te wanabuwa na amakuro alatangu wakura magira angolezi gira nusura mwuti tani senti ya tibulishi jacha umatubaya
Uruganda kwa hajiwe nzamba atukaronde inosama gambe aseroki munzi mugibu cha marawi kugira angu agiricho alibuzeko mitukashwe kumuro Ino nga chetuso zerano makuru dushimire mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Alain Majesté barenga na yabashikirije kabanda bifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu mu giteka niteka